mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amahoro nshuti bakunze muri ko mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves mu Burundi, mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu muratwumva tankomanzi hijya nino, naho ku isi turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com cyo kimwe no kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu. Hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane nahazengeye kuremesha ikiganiro muri isanga 10 wa gatanu kiza gushimikira kuri kamara mpaka mu Burundi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ibitigiri by'imfata kibanza ivyavuye mu matora ya kamara mpaka mu Burundi byerekana ko ego yoba izi imbere ya oya. Turi kumwe n'abamenyesha makuru bacu batandukanye batubwire ko vyifashe mu ntara bakoreramo, duhereye kuri Fidelite Ishatse akurikirana intara z'uburaruko bw'u Burundi harimo Nkangozi yatoreyemo umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'uramutswa Runani ya Mizero y'Abarundi agatongwa sa Fidelite. Amahoro ivy'imfata kibanza mu ntara ya Ngozi vyifashe gute?
Sasa kwa anza mwenye ngo tiko tukura mumu kujujoe amatora muri yo ntara tuga yuko ego ifise amajwi mirongo umunani na tatu n'ibice munani ku ijana, oya nayo ifise 11 n'ibice bitatu ku ijana. Amajwi yabaye impfagusa ni atatu n'igice kimwe ku ijana, nayo ayo badafise aho bahagaze ni abiri n'ibice bitandatu ku ijana.
Hama hari abo muravugana begwa n'ivyo vyavuye mu matora nkuru na Niyamizero y'Abarundi hamwe n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD bakubwiye iki nimba mwavuganye?
Ndetse abo twarogeye twongera abo Mizero y'Abarundi hari umwe turaronka, ariko umugambi CNDD-FDD twavuganye n'uwurongoye mu ntara ya Ngozi aho yishimiye intsinzi baronse, akanavuga yuko ashimikiye cyane ingene Abarundi bitaje cyane ayo matora na cyane cyane hakiri kare aho igihe cy'isaha itandatu bari baheje gutora.
Fidelite Ishatse, urakoze cyane rwose, ubandanye ubikurikiranira hagufi. Hama turaheza tuze kugaruka ku makuru yacu yo hanyuma. Turafise kandi kuri telefone mugenzi wacu Raymond Zimana nawe ari mu gisagara cha Bujumbura kugira ngo atubwire ivyuko ayo matora ariko aragenda, ariko ndumva ku murongo wa telefone tudashoboye kumugumana. Raymond, uratwumva wewe? Raymond, uratwumva? Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Kenya turadusura kubamenyesha makuru bacu batandukanye.
Guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo mwo twumvira ku mirongo migufi 7,325, 9,585, 9,815, 11,995. Guhera isaha 10 gushika isaha 2 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo 13,630, 15,460, 15,675, 17,575. Naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo migufi 6,640, 9,447, 10,170, 13,603. Nijwi ya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Mugenzi wacu nawe Jean Bosco Ndarurinze akurikirana ihagufi byabereye mu ntara ya Kirundo. Bosco, amahoro.
Amahoro cyane Diane.
Ivy'imfata kibanza byatangajwe na CEPI Kirundo vyifashe gute?
Ego ibiharuro byadushikiriye bivuye mu gwisepi utunganya amatora mu ntara ya Kirundo byerekana ko ego yatsinze ku rugero rwa 83 n'ibice ubusa kimwe kwijana abatoye oya ikaba yatowe ku rugero rw'amajwi 11 n'ibice 20 kwijana amajwi amwe yabaye impfagusa nayo akaba arugwa kuri 3.32% kwijana amajwi nayo yaba atacho bayavuze ko na harugwa kuri 2.46% kwijana nayo ivyo biharuro vyifata kibanzo bikerekana ko abitabiriye amatora bayitabiriye ku rugero rwa 98.82% kwijana
Nko hama ikibazo n'ica kindi narimbaje na Fidelity ishatse abubegwa cyane babonetse ku mbuga bariko baramamaza ego canke oya harimo CNDD-FDD hakaba munuru na niyamizero y'abarundi ku ruhande rumwe bavuga bamwe titora ego abandi oya abo mwavuganye bakire gute ivyo bitigira ivyimfata kibanza
ego ni uko bivuze nuko bimeze umugambi CNDD-FDD ni wagaragaye cyane ku rubuga wigisha gutora ego uwo mugambi twawegereye turegera uburongoye ariko yatubwiye ko ibijyanye n'amatora bibarizwa mu mugwi bibarizwa mu burongozi bw'umugambwe ku rwego rw'igihugu ubona bo ku rwego rw'igihugu akaba atacho barashikiriza ariko kandi ntitwagampinga ko abigije ego abuguruye kwigisha mu ntara ya Kirundo n'umugambwe sawanya Frodebu nyakuri yiragiyandadaye ishami yemewe n'amategeko abo nabo batubwiye ko bakiriye neza cyane intsinzi ya ego kuko ku bwabo atakindi cyari gutsinda atari ego ndetse bagasaba abatashoboye gutsinda bigije oya ko bokwakira neza ibyavuye mu matora abandi twegereye rero na cyane cyane ko bavuze bagaragaye cyane bigisha oya nurunani amizero y'abarundi abo icyo batubwiye nuko batashimishijwe na gato ya n'ibyavuye mu matora abavuze yuko ibiharuro byabonetse atari byo byari kuboneka iyo haboneka umwidegemvyo kuko bivuze aha naho bakaba baziguye ko abanywanyi babo batari bake mu bice bitandukanye bagiye barahagarikwa na bamwe mu bajejwe intwaro bagatabwa mu busho ibyo bikaba byatuma badashobora gushika abo bamwe muri bo bakavuga yuko bari bafite impapuro z'indorerezi zabo izo mpapuro bakavuga ko bafashwe batarazitanga kugira ngo abategetse kuzihabwa bashobore gushika aho amatora arabera kugira ngo bayahagarike.
Urakoze cyane gose Jean Bosco ndarurinze ubandanye ubikurikiranira hagufi ama makuru yacu hanyuma turaza kongera na wowe tukugarukeko.
Murakoze cyane.
Jean Bosco ndarurinze aca kuregwa mu ngata na Diane Ndonse. Diane amahoro.
Amahoro neza Diane.
Ibitigira ufise n'ivyo mu ntara yahe ugere muzukorera mu zose.
Hanini fise ibitigiri vyo mu ntara ya Muranza aho makomine atandatu nyene agize iyo ntara ya Muranza hanini batoye ego ku bitigiri byinshi cyane aho bataja munsi ya 70%.
Ni kuvuga ko ari bingahe Gadiane
amakomine ni
kuvuga ko ivyo bitigiri ari bingahe ku rwego rw'intara ya Muranza by'amakomine turava tubigaruka ko hanyuma
ku rwego rw'intara ahanini ndiko ndavuga yuko ahanini ari nka nk'ikomine ya Rutegama ku isonga ifise amajwi 85.35% kwijana.
Urakoze cyane gose Diane. Mwavuganye na bovyega cyane nka mizero y'abarundi na CNDD-FDD.
Ego me hanini abo mishenje CNDD-FDD bari bo basa n'abatashimye kugira icyo babivuze ko abarongoye intara gusa abo nkabo mu mizero y'abarundi bitwa ko bahiganye cyane mu gutora oya bobo bavuze yuko batemera cyane gose ibyavuye muri amatora kuko indorerezi zabo zitashoboye guhagarikira amatora nkuko bikwiriye.
Urakoze cyane.
Harimo abahagaritswe.
Urakoze cyane ubandanye ukurikiranira hagufi iby'iyo nkuru nawe turaza kukugaruka ko hanyuma hama muri rusange Karusi niyo yabaye iya mbere mu gutora yego iri kuri 83.76% ikurikirwa na ntara ya Kirundo iri kuri 83.1% Ngozi hizugugira bwa gatatu iri kuri 82.8% Kayanza naho 82.45% Muyinga ya gatanu 81.4% Cibitoke ya gatandatu 80.8% ivyo si kuvuga ko ari bitigira ntabanduka kuko ari byimfata kibanza bitangazwa ku rwego rw'intara bubanza iza ubwindwi 86% ikurikirwa n'intara ya Murambyi iri kuri 79% Gitega y'icenda iri kuri 75.8% aho turiko tuvuga ego hama ibujumbura naho yoba iri kuri 75.74% nkuko bitangazwa na Sepimeri Bujumbura Ruyigi iyo iri ku murongo wa 11 iri kuri 72.67% by'abatoye bo babatoye ego Bururi naho 71.96% ikurikirwa na Cankuzo kuri 13 iri kuri 70.52% Rumonge 66.52% ikurikirwa na Makamba ku murongo wa 15 yatoye ego ku 65.6% Rutana 16 yobatoye ego kuri 32.91% Imwaro naho ni kuri 17 wabatoye ego kuri 61.74% Bujumbura Meri nayo igaca iza kuri 53.1% murumva uko rero mu ntara amasepi avuga ko ibitigiri baronkejwe byari byifashe turarindire yuko seni iza kugira ico ivuga ku rwego rw'igihugu cyose ikemeza canke ikavuga yuko hariho uduhinyu twatwaratoyemwo ibikurikira murumva ko biza kuza biramenyekana uko umwanya uzuritera mutino ni ubwirizwa nshingiro rikaramuka rihinyanyuwe nibiki bizohinduka ni mukanya dufashe akaruko gato Itegeko nshingiro rikaramuka ryemejwe mu gihugu cy'u Burundi bikuru bikuru bizohinduka nk'ubwa mbere umukandida wese ashaka kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu azobwirizwa kuba afise imyaka 35 canke ayirenza hama ibiringo by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bizovanwa kuri 5 bishegwe kuri 7 kandi yemeregwe kutoreza manda azibiri ikindi gikomeye nuko ibanza bikomakomeye muri leta byose bizoramutswe mu Burundi atigeza agira ubundi bwene gihugu bw'ikindi gihugu izindi mpinduka zirimo muri iyo bwirizwa nshingiro rishora ko ari shasha rigenga u Burundi nuko intebe y'icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu izovanwaho isubirizwe n'iyo umushikiranganje wa mbere azobazwa ibikorwa byose bya leta uwo mushikiranganje azogenwa n'umukuru w'igihugu mu gihe itegeko ryahahora ryatomora ko umukuru w'igihugu ategerezwa kudasangira ubwoko n'icegera ciwe integuro ihari ubu ntigaruka ku bwoko bw'icegera cyo canke cy'umushikiranganje wa mbere ashobora kuramutswa igihugu cy'u Burundi ikindi kizohinduka nuko ibwirizwa nshingiro rishasha ritomora ko inama nshingamateka na nkenguza amateka ataburenganzira bizoba bigifise byo gukombora umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu gihe akoze ikosa rikomeye ni mu gihe ryahahora ryavuga yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi aramutse akora ikosa rikomeye harimo n'ibiturire canke ayandi makosa inama nshingamateka na nkenguza amateka byari bifise uburenganzira bwo kumukumbura nta murundi numwe aburanishirizwa hanze y'igihugu ciwe cy'u Burundi uko niko integuro y'iyo tegeko nshasha ribisigura nivyo rero nyamukuru bizohindurwa ari nkamwe iryo tegeko seni yemeje ko iyo ego yatoye oya none mwebwe ngaho muvuga iki kuri iyo mbwirizwa nshingiro rishobora kuba rishasha mu gihugu cy'u Burundi hama ayo matora nayo yagenze gute aho mwari muherereye ku mitumba makomune makartier atandukanye tugiye kubaha ijambo kugira ngo mutugire ku muriri uko mubibona
Olimo kwano kwandika kukume abafere bacamu tubasunge abantu sabara butubasuze Olimo kwano kwandika kukume
wambe duse ku mlongo wa telefone akari Jafet ikaze ku juri ya Amerika Jafet Jafet.
Yes.
Ikaze kujugi Amerika.
Ndabumva cyane.
Yego, duga ku ijambo.
Aha mu rusaka aho merereye.
Mhm.
Matora ese arabaye twarayitabye.
Urusaka ushatse kuvuga Zambia canke imwaro.
Ah, muri Zambia.
Muri Zambia, mhm.
Uko byagiye akurikirana twarayibonye.
Mhm.
Ariko ntiyagenze neza uko twabishimye, harabaye inzu y'iterabwoba.
Mm.
Abesi batoye ego kubwo bavuga ati hamwe botubira mu gihugu wagiye gushyira ikibazo.
Iryo terabwoba mwarikorerwa na bande ga Jafet? Nimba uri mu barikorewe canke bakubwiye ko barikorewe?
Abavuze ntibasinye kubibyondora uko byagenze, mugaciye ku bwanshi nta wanteye ubwoba. Mugabe se bavuga ati yewe abo twagiye turayaga bavuga ati na toyego ku bw'iterabwoba abantu bagiye barangiye. Mutanze ni uko byagenze.
Yego, hanyuma ga Jafet mwarashoboye gukurikirana uko amatora ya ibyavuye mu matora byari ko biraharugwa canke?
Ese barabikurikiranye mugabe twarabirabye neza vre.
Hama iby'imfata kibanza mwashoboye kubimenya ngaho Zambia ivyo byavuyemo?
Kurande kwanze we ndabimenya neza.
Iryo bwirizwa shingiro rishasha rikubwiye iki wewe?
Ubwa zewe uko ndabirabye iryo bwirizwa shingiro ndabirabye uko narisomye. Narabonye uko mega arimo ibintu byinshi na mico bidashobora korohereza abarundi.
Cyangwa akarorero
ukuntu yahora ryavuga yuko umuperezida ashobora kwitoza guhera ku myaka 35 kuduga, kandi bikemeza yuko abafite ubwenegihugu atahandi yigeze kwaubwenegihugu.
Ryahahora avuze ko yitoza se 35 ariko ryahahora yitoza yaba afise uburenganzira bwo kwitoza mu gihe akwije imyaka 40 canke irenga, ariko ubu unye batezuri bavuze ati n'uwa 35 ashobora kuramutswa Uburundi mu gihe akwije ibindi bisabwa n'amabwirizwa azobagenga igihugu akomotse kuri iryo bwirizwa nshingiro.
Turazi neza yuko igihugu kirasaba gutwara abantu 8 n'imyaka 35.
Wewe uri nka wewe nk'uwari kukubwira ati isubiye ku imyaka wari gushima ko haja kwingaha? Imyaka ingahe? Urakoze Jafet, ngaho Lusaka Zambia, ivyumviro vyawe n'uburenganzira bwawe bwo kubishikiriza, kandi tugushimire kuri kano kanya wahaye ijwi rya Amerika. Urakoze cyane rwose. Umurongo wa kabiri uriko Habimana. Habimana, ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Sanga.
Yego cyane. Murakoze cyane.
Yego, ni impore ga Habima.
Eko ni impore kabisa, tumeze neza.
Aho uherereye hamuvuge ku jambo?
Yewe, aho mperereye mu manuko bw'igisagara hameze neza, aratekanye. Icyo nagomba kugaruka ko ni iki kijyanye n'amatora ya referendum cyo yabaye. Aho jewe mperereye mu manuko bw'igisagara navuga yuko yabaye neza cyane. Uko nk'uko ngene twari tubyiteze tukaca tubona uko byabaye byo, ndabona yuko hari ikintu navuga yuko cyari cyahindutse.
Wari witeze iki ga Habima?
Ku bijyanye n'urukurukuru rwariko ruravugwa ku munsi wa gatatu nko ku mugoroba, warabona yuko abantu bariko batashe bafise ubwoba bashobora kwibaza, kuko urazi nko mu matora yagiye arakurikira nkarya Denis Kenzo mwarabonye nk'ibintu byabaye abantu batoye bafise ubwoba bibaza rero ko bishobora kugenda nka twe nko mu karere twari duherereyemo. Turazi nka sivere twari twamaze gushika mu mazu, uko turazi nko mu mabarabara umaze kubona abajejwe umutekano ari benshi, twatangiye kwiyumvira vyinshi. Ariko rero buteye mu gitondo twabonye abantu baratoye umutekano nkangere nta musumikano, turetse gusa bamwe bamwe hariho nk'abashoboye gutora nk'ahantu hamwe nyene ngaha ku rya kabiri, niho hafashwe umuntu yatabuye ikarata tukabona abapolisi baciye bamujyana aho. Oya, niko Kanenge, novuga kaba karahabaye. Naho muri rusange umwe yatoye akari ku mutima nkuko abarundi dukunda kubivuga.
Yego, hamagahabima ubwo niki kuri iryo bwizwa nshingiro rishobora kuzogenga igihugu cy'u Burundi mu misiri imbere?
Yewe icyo noriko namwo novuga nobanza mbere ntaraja ku rutonde bw'ibyo nobanza ntavuga kubiri bari abantu babiri babona yuko twatoye yego abandi tukatora oya. Icyo novuga gusa nuko mbona ati kwizi impande zibiri kuba twatoye yego na oya hakaba hatsinze oya novuga
ntiraho uvuga ngo hakaba hatsinze oya.
Oya navuga ati ko hatsinze yego twari hari ingingo zibiri yuko tubwirizwa gutora oya na yego.
Nta yego canke nta oya iratsinda biracari ivyimfata kibanza seni n'ifite uburenganzira bwo kwivuga.
Ivyimfata kibanza tumaze kubona turiko turumva ku maradiyo heshi bavuga yuko yego yatsinze. Nagira ngo ati rero nuko ufatana mu nda nk'ukuri ya muganwa yari yarabivuze yavuze ati ntihatsinze amahoro hatsinze abarundi nuko hatsinze abarundi tutora abana rimwe. Ariyo mpamvu jewe novuga ati ku bijyanye n'uriya rwasa cyangwa pita ahubwo bari bakwiye kutubera akarorero ntibazobe aba mbere mu kututurira ahubwo bakatubera akarorero bagatanga n'ihumure muri twebwe batoba.
Urakoze hamavunagura nabyo kuco
rero nagaruka ko nta kantu warumbagije icyo noba ngo nako mu bisanzwe urabona yuko bashitse ku myaka 35 y'abazitoza je novuga yuko atukugwaruka rega baratukumiriye kuko iyo myaka 35 novuga yuko ari nyinshi cyane nyinshi ubwanjye novuga yuko ari gushyira nko ku 25 kuko novuga yuko nk'umuntu ahejeje amashuri akavuga ati ndafise uburenganzira nanjye bwo kujya muri politiki ndafise uburenganzira bwo kwitoza ku giti cy'umukuru w'igihugu. Tugiye kuraba iyo myaka novuga yuko ari nyinshi cyane ni nyinshi cyane novuga yuko kwaruka tugikumiriwe rwose baracyafise akantu bakidukumiriye kurumva ko niko kantu novuga ninze bari bakwiye kari gakwiye gukosorwa.
Ugira umunsi mwiza Habimana.
Ego namwe mugira umunsi mwiza murakoze cyane.
Ego amatora ya kamarampaka ahiwanya ho muri yagenze gute hanyuma ico mugona canke ico mushima munegura kuri iryo bwirizwa nshingiro rishasha rishobora kuzogenga igihugu c'u Burundi mu minsi iri imbere n'icahe nivyo turiko turagaruka ko kuri muri isanga y'uno munsi. Hari kandi na Ntakirutimana ari kundi murongo wa telefone ikaze na wewe Ntakirutimana.
Ego kaze umunyeshaka nishaka kuri Amerika
twe atari bihava bihinduka mu kanya mbona bwa kengera buraza kwira.
Ego kabisa imana ishimwe kabisa.
Nawe ni impora huherere?
Ni impora je ni muri komune Buganda ni kama muri zone ndava. Amatera geze neza cyane kamusunikano bafite umutekano ucungereye neza. So amatera geze neza aho merereye akabenge niba narabonye mu ego.
Hama ivyigyo bwirizwa nshingiro naho rishobora kuzokugenga mu misi iri imbere naryo navyo
ijo mkiriza shingiro nenda vivona ye shingi mnawifu kahoku uko java ye ata vigu pogi kana kagati yewa nye protiki amari shi yewa yu mwini diye ya arusha haito yuko java genga wana shingi
ushaka kuvuga iki ko ryabaye hata bayo kumvikana hagati ya nyepolitike ga Ntakirutimana? Turumva tudashoboye kugumana uyo murongo wa Ntakirutimana we yaratwakuye ari ndava muri ntara ya Cibitoke mu gihugu c'u Burundi ako trase kandi niyo nkuru nawe niyo nkuru ikaze niyo nkuru nawe nyene ni telefone yiwe ntidukundi. Ikiganiro ni muri isanga no munsi twabahaye akanya kugira ngo mutubwire ico mugona kwibwirizwa nshingiro rishasha rishobora kuzogenga igihugu c'u Burundi ari nka mwese nivuze ati yego yaratsinze oya hama mutubwire n'amatora kamarampaka uko yagenzeho muherereye hatandukanye haba bari hanze igihugu c'u Burundi haba kandi nabo bari mu mitumba itandukanye makomune atandukanye makartie atandukanye agize intara 18 z'u Burundi.
Ayo mauri urundi na tose kare sireka bene mama haramahodo umuhodo ramwaho ubu tuyamo batire nitusubizi gihugu mihumbi kabla ya kutenda, kabla ya kusema, maneno ya kuchoma ni tisho kwa amani.
Tumetoka mbali, tumepata shida, sasa wanaishi kusema kweli tuna nafuu. Twaomba wanasiasa, msiturudishe kwenye hali ya shida. Ewe Mungu wetu tusaidie, ili inchi yetu iwe na amani.
Juge Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga trase kandi na Asmani ari ku murongo wa telefone. Asmani, Asmani ikaze ku Juge Amerika. Urakomeye.
Je turakomeye buke buke.
Eh buke buke kubera iki?
Eh urazi ubuzima buragoye.
Eh acha utangwa ka ibigora ibigora bagabutsha uhakomerera nawe. Yego uherereye Gasman? Uherereye he?
Pardon?
Ni uherereye he?
Ndiko ndakumva neza.
Duga ku ijambo ushikiriza icyumviro cawe basi wa rufisi.
Okay. Urabona andi atatomoye
urahantu hadatomoye
atatomoye ne ya
nukuvuga Asman urahantu hadatomoye nukuvuga Asmani ha Asmani unatupata? Numva tariko aratwumva ntakundi ariko turabandanya twandika twakira abandi aho muherereye hatandukanye kugira ngo mushobe kubandanya mutubwira ico mugona kwinobwirizwa integuro y'ibwizwa nshingiro ushobora kugenga Burundi mu misiri imbere ari nkamwe sini yo kwemeza yuko gemedre yatowe n'abanyagihugu bakeneye kugira ngo ibwirizwa rindegemezwa mu Burundi. Muratubwira kandi naho muri uko mwashoboye kutora mu bice bitandukanye ni mu kiganiro muri sanga. Harihurira batanguye kuza baragira ico bavuga kuri amatora kamaramaka mu gihugu c'u Burundi, ugihugu c'u Budagi kibicishije mu bushikiranganje bwabo bujeje imigenderanire y'Ubudagi n'ayandi makungu, bwavuze yuko amatora yabaye ejo mu gihugu c'u Burundi ari amatora ashobora gusubiza inyuma amasezerano ya Arusha yari yahaye amahoro igihugu c'u Burundi. Mu itangazo ubwo bushikiranganje bwasohoye kuri uno munsi wa gatanu guhamagarira leta y'u Burundi kwemera ikaganira biciye mu bice mu biganiro bitandukanye hama igasaba yuko ayo masezerano yarusha atosubizwa inyuma bafatiye gahengwe bari bara yari yarahaye igihugu cy'u Burundi turava tubigaruka ko makuru yacu yo hanyuma cha tubandanya ni kiganiro muri sanga aho twabahaye akanya kugira ngo mutubwire ico mugona kuri amatora ya kamarampaka. Tose kandi na nzohabonayo ikaze kujugi Amerika no muri muri sanga nzohabonayo.
Ndabahaye mwiriwe.
Murakomeye.
Ko turi byura cyane.
Yego.
Yego.
Duga kwijambo.
Rero ico nifuza kuvuga nuko twege abarundi bama badukengera kandi dushoboye.
Bande babakengera? Bande babakengera?
Abadukengera namakungu kandi n'abarundi tukongera tukikengereza. Rero iyo umuntu ashaka kubaka urugo rwiwe arategekanya akajyo yoshobora gutunganya urugo rwiwe kandi ibiri mu rugo rwiwe niwe ategerezwa kubona ibiba biriko birajya imbere kandi nongere nshima ibibwirizwa shingiro twaraye twemeje ni ukuri ibibwirizwa shingiro nuko twokwerekana yuko dushoboye eka ntiturabe Amerika urabizi iriko iremeza amategeko yabo ntiyigera isara ifashanye amakungu baze kuyifasha ariko twebwe ibihugu byashika tubandanya tuguma twizera ibihugu byo hanze ntacyo tuzokwigera twigera kwifasha
nuko isano riri hagati y'ibyo bwizwa nshingiro n'ibyo uvuze yuko ari ukwitikengereza n'irya hega nzohabonayo.
Isano ituma bavuga ati ngo nukwikengereza nuko abantu bavuga ati batora oya bavuga ati ngo kuba turi ko turahonyanga amasezerano yarusha tena ayo masezerano yarusha yatowe n'abantu kandi azosubirizwa n'abantu kandi twebwe turi mu Burundi turabona umutekano ni wose ahantu ni igihugu gituze kimeze neza cyane kandi ndabyishimira n'ubunye novuga ati ejo twatoye mu mahoro n'umutekano ntangire ahubwo turaryoherwa cyane cyane cyane
hama icushima kuri iryo bwiriza nshingiro naryo rindi
icyo
icushima rwose kuri iryo bwiriza nshingiro uvuga ko ejo ryatowe ejo
icyo nshimira kuri iryo bwiriza nshingiro ni uko ibyo batwigishije ibyo tubona nyine birimwo bagiye baratwigisha batubwira ni uko bahaye agaciro abarundi ubwabo
gute
bahaye agaciro urundi ubwabo dushaka gufata nk'ingingo ntituzorinda kujya guhanuza abanyamahanga
hari ingingo bivugamwo bagusiguriye waduha kw' akarorero
ingingo badusiguriye ni uko nk'umuko w'igihugu cacu tuzomwitorera kandi ata muntu tuzovuga ati barinda kuza kutuza ati uyu ntimutore kandi ibwirizwa shingiro niryo nyene riri mumurekurira
ariko n'ubundi umukuru w'igihugu cy'u Burundi yahoratorwa n'abarundi nzohabonayo
sabwe
umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntiyahoratorwa n'abarundi
ubwa mbere turemeza ko yatowe n'abashingamateka hanyuma irigira kabiri turabona ko yatowe n'abanyagihugu kandi ntitwari twatumye iyo baba bavuga ati ngo cyari kiringo cya kabiri
ntitwinjira mu by'ikiringo uno munsi turiko turagaruka ku kungene amatora ya kamarampaka yagenze aho mwari n'ico mugona ni ukuvuga icyungura icyo ushima ibwirizwa nshingiro ishobora kugenga igihugu cy'u Burundi urakoze cyane rwose nzohabonayo ubwira umunsi mwiza.
Amen, amen, muraheza kigo namwe
urakoze turose kandi na Justin kundi murongo wa telefone Justin ikaze
yego
urakomeye
ndakomeye cyane
duga ku ijambo
hanyuma jewe ndagukunda n'amonye aho uherereye amatora yagenze neza nabonye bariko barakubita abantu batonze imirongo bagashyikiriza kandi bagenda ubundi ndagira agashyikiriza basubira
ariko hariho nk'amenyesha makuru bacu n'inkuru twagenda turabona ijya nino bavuga yuko hariho abagiye barategekwa ivyo batora ayo makuru we ntiyagushikiriye canke ntazi wabonye aho waruri
o ideje byose ngirango ko ba sawa ikwite kana yundi go yaona una rike ishaho twandire yeka ati ni twabo nico ko abana kesho ubona go tori ibi kandi niyo byoba nta muntu yigira hano ubundi mukitoro mu nari cyane ayo yenyine
cyo gituma ngira ngo bya bigoye kwemeza canke guhakana
urumva rero niyo byaba byarabaye nta hazi byaba byarabaye uko umuntu yari yinjiye hano akongera agashyira mu gasanduku akandi kereka umuntu ngo ntakore iki n'iki
urakoze cyane rwose Jose tambwira umunsi mwiza
yego
tuhafite na Theogene Theogene ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
yego murakomeye
turashimye Imana
yego muduge ku ijambo
ariyo matora ariho mbe numva yakagombye kuba meza igihe akozwe mu mucyo twakumye twumva ko bavuga ngo abazatora bo yego bazamererwa nabi ngo bazaguhura n'ingorane urumva ayo magambo iyo yamaze kuboneka yumvikana bayavuga bigahita bigaragara ko ayo matora nta kintu kiguma kizayavamo tugahita tuvuga tuti rero imipira yo kujya muri ayo matora kuko n'ubundi niba bavuga batuzatora bo yazahura n'ingorane uramutse ugiyeyo ugatora oya waza bakakumesa nkakujya bajya babivuga urumva byaba byunguye
kugawuti
ikigaragaye yakagombye kuba meza iyo batora bakurikije ibyo abaturage bashaka bataje ngo bavuge inyuma ngo tora aha ngo ngira gutya agiye gutya ariyo amatora yakagombye kuba meza pe ariko niba badakurikije uburenganzira bw'abaturage ngo babahe gutora uko babitekereza aho nta demokarasi yaba irimo niko mbitekere
urakoze mbwahaye n'urundi ruhande ruko uravuga ko yagenze neza cyane rwose wakoze Theogene ugira umunsi mwiza
murakoze cyane namwe
yego murakoze mwe muri ko muratwumviriza muciye kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu muduhaga telefone kanyu hama tubahamagare mwongere mutubwire naho muri ko muratwumviriza muherereye mushikirize n'ivyumviro kuri ivyo turiko turayaga ko uno munsi kiganiro kiracari muri isanga akanya ni gwanyumwe bakunzi b'ijuru rya Amerika aho muri hose muri komera twumviriza turafise majambere majambere ikaze ku ijuru rya Amerika
ndabara mu gice neza ku ijuru rya Amerika
urakomeye
turabakunda n'abagiye turakunda kwitega amatwi cyane
uyitega amatwi urihega amajambere nimba atari ibanga
ingozi kabisa ingozi mu muci
ingozi muyahe komune
ingozi ni ahanyene ingozi ngira murahabona ego
nuko majambere ni icugira uvuga kuri kamara mpaka canke kuri iryo bwirizwa nshingiro nyene
ego ni cyane ngo mvuge ku bijyanye n'iri bwirizwa nshingiro twaraye twemeje mu bisanzwe abarundi barabiyemereje
uruhande rumwe apana bose
mu bisanzwe abarundi benshi mu bagize igihugu baragirishwa barasabye yuko bwirizwa nshingiro ryonyanyurwa mu bigabane bimwe bimwe nchini chini mugihe hali hizo hiki zekwa hiki kwa rasmi ni la mugi vile ingo mugihe ni kachwa ni juu kutoa kuchukua ni zekwa ba kumbwa ni ingo vali ba jani tena hali hali hizo vali ba ba shukri hagat na hagat ni ingo kutoa kuchukua. Muri sangu rero uwea abanye gihugu benshi barasabye yuko imyanyuko kabisa hanyuma leta nayo twarashimye ko ibyo twasabye cyane cyane abanyagihugu birimizi ko byashoboye gukunda.
Abanyagihugu birimizi mwari mwasabye ikiga Theogene ku ruhande rwanyu
ku ruhande rwacu twe twasabye yuko ibintu by'ibiringo ko babikuramo cyane cyane kubera twasanze mu gihugu iyo keshi abakuru b'ihugu bagiye batora mu myaka itanu mengo hari ubwo bakuru umukuru w'igihugu yari afite imigambi y'iterambere akaba atari bwayirangura.
Ariko n'ubu ibiringo birimwo biratomora yuko ibiringo bizoba bibiri by'imyaka indwindwi guhera mu 2020 ari nk'amwe rirenganya iryo tegeko.
Yego indwindwi urumva irashika ku 10 n'ingahe n'imitende ngira ngo ese kimwe n'imyaka cumi n'imyaka cumi turacyabonye umwe mu mikeya cyane.
Urakoze cyane rwose ugira umunsi mwiza.
Ndabashimiye cyane kujya Amerika kabisa n'ukuri kandi ndabakunda cyane abanyagihugu benshi barabakunda.
Urakoze cyane. Mbega ngaho ingozi none umvize ijwi Amerika gutega amajambe
96 n'ibice bitatu.
Urakoze
ijana na kane n'ibice bitatu.
Urakoze ugira umunsi mwiza.
Ego kabisa mugira mukiza abakuru b'igihugu Amerika hanyuma
sabwe
abenshi abapolitike kabisa abo bitagenze uko bari babyifuza bihangane baze dusangire igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi mvira ko ari cyiza kandi turakunda abatware beza kandi turakunda abatware twokumva yuko botwubakira ibyiza bonja hamwe ahubwo bakatwubakira n'ibyo kwigumura bamwe ngo baragiye.
Ugire umunsi mwiza. Urakoze cyane rwose. Uno munsi turagarukira kuri ivyo vyibwirizwa nshingiro hamwe n'uko amatora kamarampaka yagenze. Urakoze cyane rwose Majambere. Nabwiye ko hariho abamaze kugira icyo bavuga ku matora kamarampaka y'ejo. Umugambwe Iprona uramutswa Abel Gashatsi uvuga yuko ushimishwa cyane rwose n'ivyavuye mu matora kandi ugashima yuko yagenze neza cyane rwose. Umugambwe Iprona urakeza inani n'imigambwe yose yagiye muri ayo matora kukungene bitwaye navyo nyene turaza kubigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Muri sangu munaho tugomba twakire Rukundo. Rukundo ikaze kujuga Amerika.
Mnyama murakoze cyane.
Urakomeye.
Ego turakomeye.
Mhm. Tuga kwijambo.
Ya nagomba mvuge kora ya matura yabaye.
Mhm.
Ya jewe ntabwo mvuga ngo ndashike kengo cyatowe cyo kwicyatowe.
Mhm.
Ariko icyo nshigikiye gusa n'uko amatura yageze neza.
Mhm.
Ama nkuko numva amatura avuga ko ashaka kuba ibintu bitari byiza.
Mhm.
Bikaba byarageze neza.
Mhm.
Ikindi nacyo navuga abarundi turakwiye kumenyera nyine amatoraje kw'abantu bakwiye kwemera ibyavuyemo.
Mhm.
Nibatere ingorane kuko urabizi kuva muri kahise kacu urabye amatora yagiye aba nta matora yigeze yemerwa nayo 1993 ndataye bamutoye nubwo bayemeye hari n'abatayemeye nicyo gituma yaciye yica rero nibizabaye uko byagenze kose siyo nari ndi mugabo batuze kuko nk'abanyagiye kubatoba tububu uwo batwara uko aje kose ndumva atacyo biba bibahindura babajeke kugira ngo bikumanirize iterambere ryabo.
Hama iryo bwiriza nshingiro rishobora kugenga igihugu cy'u Burundi naryo urigona kwikiga rukundo
ya harimo aba hari ibintu usanga harimo ibizubira abandi ariko nuko n'ibindi bintu nawe ubona ko byari bigeze ko bihinduka
bikumira abandi. Ushatse kuvuga iki? Hama ibyo hari hageze ko bihinduka navyo ni nk'ibya
byari bigeze ko bihinduka ndavuze mu bindi bihugu nk'akarore. Umukuru w'igihugu ashyiraho umushikiranganji wa mbere ashaka mugabo iwacu usanga ari undi muntu bazana badahuje ibyiyumviro bazanye umuntu badahuje ibyiyumviro ntibashobora kuyobora igihugu kuko igihugu kiyoborwa n'abantu bahuje ibyiyumviro. Ya uravye muri za Kenya urabona abantu nubwo haboneka umutotsi mugabo ava muri uwo mugambi wa CNDD mugabo akaza ahuje ibyiyumviro byo kuyobora igihugu ni byiza.
Hanyuma sabwe
ikindi nacyo navuga ntashimye nibyo bavuga ko umuntu afite ubwenegihugu bubiri adashobora kwitoza mu kirya kibanza urumva nta kundi birinze bishika ntabwo ibyo navuga ngo ndabishyigikiye kuko nubwo ndoronka ubwenegihugu ibyumviro byanjye ntibihinduka mbuba nitwa umurundi. Ya hari bimwe byari bikwiye guhinduka n'ibindi ubona ko byaje bikomira abandi ariko icyo umuntu asiba ni uko igihugu twese tutora perezida twagwa hama abantu bakaronka amahoro.
Urakoze cyane rwose kuri ibyo byumviro byawe Rukundo, ugire umunsi mwiza aho uherereye.
Sawa murakoze.
Chuchurundi, nyagasani tabari gihugu cyacu kita
y'isi n'ijuru hezagira Burundi n'abarundi
abandi bariko baragira ico bavuga nko mu ntara ya Kirundo na Nyamizero y'abarundi uruvuga ko rutemera na gato biharo byavuye mu matora y'ibwizwa nshingiro rya hinyanyuwe rizo hinyanyugwa nk'amwe byemejwe umukuru w'urwo runani havuga ko bagiye kwitura ubutungane kuko ngo indorerezi z'urwo runani zaburabujwe ni makuru yacu turiko turabategurira
aho mana yanjye niyo mpamvu dukwiye kwicara hamwe kuko umunsi umwe n'uwigira inama n'undi ubugirigiri bugira babiri muze rero urwaruka twubake igihugu cyacu imana yatwihereye kanatsinda n'igihugu cy'amata n'ubuki n'inyabagendwa igihugu gitatse ibyiza ntakagero mana rurema fasha Burundi n'abarundi bose kuko atari wowe ntacyo twavamo mana yacu nyagasani we amahoro amahoro turayakeneye mu gihugu cyacu cy'Uburundi nyagasani tabari igihugu cyacu kitahava kigi
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga uko mwatoye aho muri ingena amatora yagenze ico muvuga kwibwirizwa nshingiro ishobora kuzogenga Burundi mu isi iri imbere ari nka hamwe seni nubandi bavyemeza boramuka bimeje ko ego yatsinze oya ni muri isanga mushobora kuba mufise aka WhatsApp muri ko muratwumva haba kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com canke ku yindi mirongo itandukanye ya shortwaves no ku mirongo yindi ya FM aho mutwumva yumvikanira mutubite kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe gutyo tuba kure hama dusangira ivyumviro guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe
I dedicated this song to all Burundians, wherever they are.
Tose kandi na Fiston ku murongo wa telefone Fiston ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego ndabaramukije.
Urakomeye.
Ego ndaho namuye muri Amerika mura.
Turashima. Ego nuko nduga ku ijambo Fiston.
Amuje ye matora akimara maka yicyo. Ye sabise ko benshi bwa bwa ngo kakiriki nshingire byashyizwe ahabona mbere y'abantu bari bose batezwe mugabo gusa habanyije ukutamenya ku bantu bamwe bamwe aho
Ariko Fiston idrugya wandiko ndagyumva nabi birasigura ko nabandi ariko bica bibagendekera urashobora kuduza gato
Yego ndashobora kuriduza
Yego
Ati beshi bamo iyo barironderera nago nanga karorero nka jewe naratubishabyije ati nabikuye kuri internet ndariyonka kare gose nk'amezi abiri mbere yuko aba referendum
amezi abiri kandi na senitari bwarishire ahabonaga Fiston
bo jewe programme ya seni iyo yatanga ukuna matora yogenda
ariko ntatureka twibande kuri ibyo by'uko amatora yagenze n'icubwo natwiryo bwirizwa nshingiro
Mbe kwa tokura amatora nukuri urabona nta muntu uvuga ngo hariya habaye iki cyangwa habaye iki iwacu nk'ahantu twagihereye mu Kamenge byari neza abantu barazindutse abandi bagenda izuba rimaze kwaka nukuri nta ngorane yabaye hanyuma icyo twiteze ko kuri ibyiza shingiro urumva iyo haraba ikintu cyose tuvuge mu gihugu kirayira umwe wese ku nyungu bishobora kuzanira nk'umurundi cyangwa nk'umunyagihugu aba ngaha mu Burundi iyo cyo mu Burundi cyatumye mvuga ati reka nje gutora icyo nje ngo nari narayisomye ubwa mbere ndaraba ingingo izi n'izi ndavuga ati ni ukuri izo ngingo ntushobora guhumuriza abarundi ibyo birashobora nazo kubwira nawe
imbwa rero nkavuga izo ngingo ni nk'izahe izo ngingo ni nk'izahe
ingingo narazwe hariho nk'ingingo zavuga benshi bavuga ngo mukuru w'igihugu ngo araje ngo azuce arambira ku butegetsi mugabo usomye ibyiza shingiro intego y'ibyiza shingiro yerekana ati azomara imyaka indi ibiringo bibiri bitisubiriza
urakoze ubwira umunsi mwiza Fiston kwa kaya no kwifisa nduce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi gusa imbere ko dusezerana ndabibutse yuko umwanya n'umwanya ku rwego rw'igihugu bizaba byavuye muri ayo matora ya kamarampaka bishobora kumenyekana ibitigiri by'imfata kibanza byavuye mu ntara byerekana ko ego yoba iri imbere ya oya tuzaza kubigaruka ko mu makuru yacu ari imbere ariko muri make ibyo bwirizwa nshingiro rikaramu kari hinyanyuwe mumenya ko umukandida wese azoshobora kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu abwirizwa kuzoba afite imyaka 35 ibyingo by'umukuru w'igihugu bizovanwa kuri 5 bishwe kundwi hanyuma ibanza bikomakomeye muri leta byose bizoramutswa umurundi atigeza agira uwundi bwene gihugu intebe icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu izovanwaho isubizwe n'umushikiranganje wa mbere azobazwa imirimo ibikorwa byose bya leta uwo mushikiranganje azogenwa n'umukuru w'igihugu azoba yatowe mu gihe rero iryo tegeko ryahora ryatomora ko umukuru w'igihugu ategezwa kudasangira ubwoko n'icegera ciwe integuri hari ntigaruka ku vy'ubwoko bw'icegera cy'uwo mushikiranganje canke bw'icegera cy'umukuru w'igihugu iyo ntego y'itegeko nshingiro rishasha iratomura ko inama nshingamateka na nkenguzamateka ataburenganzira bifise byo gukombora umukuru w'igihugu mu gihe akoze ikosa rikomeye ni mu gihe igihugu byo riha igihugu rihari ubwahora riha ubwo burenganzira izo nzego nta murundi n'umwe aburanishirizwa hanze y'igihugu ciwe uko n'igihugu iryo tegeko rivuga nuko rero mwakoze kubana natwe inshuti bakunzi aho mwariko muratwumviriza makuru yacu ari imbere turaza kubandanya ibya kamarampaka mubandanye mutwumviriza aho muherereye yakoze ino 5 kimenyi yegeranije amajina ya engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazwe ndayifurize kubandanya muranigwa
amahoro amahoro turayakeneye mu gihugu cyacu cy'Uburundi nyagasani tabara igihugu cyacu kitahava kigira mu kaga mana yacu tabara igihugu cyawe ugishyire mu maboko yawe oh mana yanjye mana y'isi n'ijuru hezagira Uburundi n'abarundi aho bari hose kuko kuva na kera narindi basokuru n'abasokuruza barayamaze bati turabavukanye twose rimwe
ibiganiro by'Amerika birabandanya mu kirundi n'ikinyarwanda